iradi ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nchuti mwese muduteza matwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Tumekubaliana ya kwamba vita ya miaka 20 haitasuluhishwa na siku moja, lakini tukasema lazima tuanze barabara ya kuhakikisha ya kwamba tuko na amani ya kudumu.
Umuhuza mu biganiro vyama vy'abanyekongo Uhuru Kenyatta yemeye ko atamuti utorwa, ariko hashizweho umushinga ukomeye uganisha ku muti w'indyane. Uyo yari Uhuru Kenyatta yahoze atwara igihugu ca Kenya, akaba ari n'umuhuza muri ivyo biganiro. Yavuze ati twumvikanye ko intambara y'imyaka 20 izoshobora zidashobora gutoregwa umuti mu munsi umwe, ariko twemeranyije ko ari ngombwa gutangura urugendo ntasubigwamwo ruganisha ku mahoro arama. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba ubutegetsi bw'u Rwanda guhagarika gufasha abagwanyi ba M23. Umukuru w'igihugu cha Tanzania umupfasoni Samia Suluhu Hassan yaburijemwo ibirori byo guhimbaza itariki y'ukwakira ukwikukira kw'igihugu. Ikigo c'itangazamakuru Al Jazeera catanze ikirego muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI kwiyicwa y'umumenyesha makuru wacu Shiran Abdul Hakel. Ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi n'ayandi turabashikiriza mu kanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umukuru w'igihugu cha Tanzania umupfasoni Samia Suluhu Hassan yaburijemo ibirori byo guhimbaza itariki y'ukwikukira kw'igihugu. Thomas Kamirindi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Umunsi mukuru w'ubwigenge bwa Tanzania uzabeje ubundi kuwa gatanu w'iki cyumweru. Ingengo y'imari yari kuzawugendaho ingana n'amadolari 445,000. President Suluhu yategetse ko aho kuyakoresha ibirori bihenze gutya, ahubwo ajya kubaka amazu y'amacumbi mu mashuri 8. Si ubwa mbere guverinoma ya Tanzania ibikoze. Ubwa mbere byabaye mu 2015. Wari umukuru w'igihugu icyo gihe John Magufuli yaburijemo ibirori by'ubwigenge, ingengo y'imari yabyo ayubakisha umuhanda mu mujyi wa Dar es Salaam. Mu 2020 nabwo yarongeye amafaranga ayashyira mu bikorwa remezo by'ubuvuzi. Umunsi w'ubwigenge bwa Tanzania, Independence Day, utandukanye n'uw'isabukuru y'ivuka rya Tanzania witwa Tanzania Union Day, ariko yombi ni iminsi mikuru ikomeye kimwe kandi y'ikiruhuko mu gihugu cyose. Umunsi w'ubwigenge wibutsa isabukuru y'ubwigenge bwa Tanganyika yari koloni y'Abongereza. Yabubonye ku itariki ya 9 y'ukwa 12 mu 1961. Niwo Independence Day. Naho Union Day ukomoka ku bwiyunge bwa Tanganyika na Zanzibar byabyaye igihugu kimwe, Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania, ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 4 1964.
Urakoze Thomas Kamirindi. Kandi naho abasirikare ba leta ya Somalia n'abagwanyi bicuditse batujije abagwanyi b'umuhari wa El Shabab mu gisagara gikomeye kiri hagati mu gihugu. Uwo mugwi wari wirigaruriye mu kiringo c'imyaka 6. Ibindi kuri inkuru Fidel Niyongabo.
Leta ya Somalia ishigikiwe n'inteko z'umuryango w'umwe bwa Afrika n'abagwanyi baserukira imiryango iri mu gihugu yatangaje ko yisha abagwanyi b'umugwi Ashabab bagera ku 70 bongera bigarurira ibice bitari bike mu bikorwa bya gisirikare imazemo amezi atari make bivise umugambi wo gutuza abagwanyi ba Ashabab mu bice bitari bike bya Somalia bigaruriye. Muhammad Hassan Mahamud, umukuru w'igisagara cha Adania Bar mu ntara ya Middle Shabelle iri hagati mu gihugu, yatangaje ko igisirikare cya leta n'abagwanyi bagishigikiye bigaruriye icyo gisagara n'igice kiri mu micungararo yaho atangorane bagize ku munsi wa mbere. Icyo gice cya Adan Yabal gifitiye akamaro gakomeye cyane umugwi Al-Shabab kubera gihuza intara zo hagati muri Somalia n'ubumanuko bw'igihugu. Nicyo gice kandi uwo mugwi wakoresha kugira ugenzure izo ntara zo hagati mu gihugu. Muhammad Hassan Mahamud avuga ko inteko za leta ya Somalia zinjiye muri cyo gice kiri ku birometero bigera ku 240 mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru Mogadishu muri iki gihe ziriko zikuraho amabomba ategwa abantu bita mine muri cyo gice. Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud atangaza ko abagwanyi ba Al-Shabaab bakoresheje abanyagihugu baho nk'inkinzo bongera barasambura inyubako zaho. Abavugizi ba Al-Shabaab ntibabonetse buno nyene kugira bagira icyo bavuze ku ifatwa rya Adan Yabal hamwe n'ivyagirizo vy'uko bafasha abanyagihugu baho nk'inkinzo.
Urakoze Fidel Nyongabo. Abashinga amateka muri Afrika y'Epfo bigije yo gushika mu ndwiza ibiganiro kuri raporo yatumye abatari bake batera kamu kuko Perezida Cyril Ramaphosa atanga imihoho. Idonido Fidel Nyongabo.
Vyari bitegekanijwe ko ivyo biganiro bibera mu gisagara cya Cape Town no musi kwa kabiri. Vyari bitegekanijwe ko bigira hamwe icegeranyo catunganijwe n'inamashinga amateka casanze Ramaphosa ashobora kuba yararenze ku mategeko agwanya ruswa bifatiye ku mafaranga atari make yasahuwe mu mwaka wa 2020 mu kibanza ciwe atunganirizamo ivyerekeye kwinezereza citwa Parapara. Ivyo biganiro vyigijwe yo gushika ku itariki 13 y'uko kwezi kw'12 kugira abashinga amateka bose babigire mu ruhara bahishikiye aho gukoresha ubuhinga bwa video. Kubera igice cy'inyubakwa y'inamashinga amateka cahiye mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, abashinga amateka bamwe barakoreye imirimo yabo muri iyo nyubakwa iri mu gisagara cya Cape Town mu gihe abandi bakoresheje ubuhinga bwa video kuva ico gihe. Umugambi uri ku butegetsi INC watangaje ku munsi wa mbere ko uzohitamwo kugwanya iyemezwa gicegeranyo kinebagura Ramaphosa n'ingingo iyariyo yose yo kurondera kumukura mu mabanga yiwe. Mu minsi iheze Ramaphosa yarashingishije urubanza rwo kwiyamiriza ico cegeranyo muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro.
Urakoze Fidel Nyongabo. Turabashimiye abadushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru yose yashikirizwa hirya no hino ku isi n'ayandi murashobora kuyaronka ku rubuga rwacu rwa internet. Site yacu ni wezitatu@. Radio yacu voa@.com. Adresi yacu ya YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio yacu. Mukanya turabandanya ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga vya Afrika, ibiganiro vyo ku ncuro ya gatatu vyahuza abari mu matati ya Kongo vyasozewe kuri uyu wa kabiri. Umuhuza Uhuru Kenyatta yemeye ko atamuti utorwa ariko uratorwa ariko hashizweho umushinge ukomeye uganisha ku muti w'injyane. Lojuri Kaneza ari Nairobi niwe adufitiye inkuru.
Ije biganiro vyatanguye kwa 2008 ukwezi guheze vyavyitabiriwe n'abatumire bava mu mici itandukanye, abaserukira imirwi y'inyeshamba bahuye n'amabi yafatiye ku gisina, intumwa za leta ya Kongo hamwe n'amashirahamwe ya dahani z'icaro vya politike. Itangazo ryasohowe n'ibiro vy'umuhuza Uhuru Kenyatta yahoze ari perezida wa Kenya rivuga ko agiye kujaho umurwi wa bose urimo intumwa z'umuryango wa Afrika w'ubuseruko yase imirwi n'amashirahamwe bitandukanye leta ya Kongo ukazofasha kugira hakorwa intonde z'abanyororo bavundiye mu zimbohe yatavyaha vyo mu ntambara canke ubwicanyi bakurikiranwa ko kugira abarekurwe. Itegwe na Perezida Felix Tshisekedi humvikanywe ko azoba inama hagati y'abategetsi ba Kongo n'indongozi z'intara ya Manyema kugira barabire hamwe uko abanyagihugu bo muri iyo ntara bogishwe inama mu icukurwa ry'ubutare buri mu bigwati vyabo bongere bavyungukiremo. Perezida wa Kongo yasabwe kandi kuzokwicarana vuba n'abaserukira abanyagihugu bo mu duce 185 ko mu buseruko bwa Kongo twiziziwe n'indyane kugira babone amahirwe nk'abandi bakongomani. Imirwi y'inyeshamba yasabwe guhagarika intambara, kurekura abana ikoresha bugwati mu bikorwa vy'intambara no kureka imihora icamwo imfashanyo z'abanyagihugu bahunze imihana yabo igakomeza ikora. Uhuru Kenyatta yemeye ko atamuti watowe mugabe ari umushinga ukomeye uganisha ku muti w'indyane za Kongo.
Tumekubaliana ya kwamba vita ya miaka 20 haitasuluhishwa.
Twumvikanye ko intambara z'imyaka 20 zidashobora gutorega umuti mu munsi umwe, ariko twemeranije ko ari ngombwa gutangura urugendo ntasubigwamwo ruganisha ku mahoro arama. Abenshi muvuga muti twaraje hano turaganira na leta inshuro nyinshi mugabo bibimfa gusa kuri inshuro ntibiherere mu mvugo gusa dushitse ibishoboka. Nitwasubira guhura tuzovuge tuti aho twari mu biganiro twumvikanye ibi none twaravyubahirije maze tuje kuzindi ntambwe kugeza dutoreye umuti ingorane zose zihari.
Emable Naburizi umuvugizi wa Mai Mai ibiro z'ibishambuke umwe mu mirwi y'abarwanyi korera muri Kivu yepfo asanga ya leta yaba irwanya bose bafise uruhare rukomeye kugira amahoro agaruke.
Leta ya Kongo idusaba yuko twoshira imbunde hasi. Natwe tukayisaba kugira ngo dushire imbunde hasi babanze bagarurira amigwi yitwaje indwaro iva muri ibirirwo byo hanze. Ni igaruki wabo aho natwe turi tayari gushira imbunde hasi. Bakoze Kongo uko twaye tubasaba kuva Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema habe na Kalemi. Buru umuntu wese nicyo kintu yasabye.
Izashikiza bihuriza ko na Canisius Karemera mu Nyarugero umuvugizi wa M23 nubwo badahuje ivyumviro.
Aba mayi mayi nabavukanye n'abanyekongo nkatwe. Ariko FDL yo bamaze kuvanga nabo bishusho biye hindura ishusho ibara bari hindutse automatically. Ibyo aba mayi mayi bakora iyo tutumvikana nawe cyo neme kuri yo nuko duhuje ubunyekongo. Umuti wose akagombye gukorwa na leta ya Kinshasa. Ariko ikibazo leta ya Kinshasa ni leta y'igisambo. Ni leta itagira idashira mu gaciro. Ni leta iryanisha abaturanye banyagihugu.
Umuhari wa M23 utitabiriye ibiganiro bya Nairobi wagirijwe na leta kuba warisha abantu barenga 270 mu turere wigaruriye na cyane cyane ahitwa Kishishe muri teritware ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko M23 irabihakana ikavuga ko hapfuye abantu 8 gusa bahitaniwe n'amasasu giturumbuka.
Umuntu wese ukwanga nta buri cyakugerekaho niyo yasanga urumweru wera ngo de ariko ntabura ko gusiga ibyondo ngo agusiga umwanda abapfuye nababwiye ku rugamba by the way. Uretse abantu bake cyane bahuye n'isanganya z'amasasu batarenze 8 bahuye na bari perdi.
Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya Kongo yemeje kuri uyu wa mbere ko hariko hategurwa amatohoza mpuzamakungu kuri ubwo bwicanyi.
La ministre d'État, ministre de la Justice avait fait une injonction.
Kuva kwa gatano heze umushikiranganje w'ubutungane yari yamaze kubwira umushikiriza manza mukuru w'igisirikare gutanguza amatohoza kandi na Monisco irabizi kugira isahirize. Byahuriranye nuko umushikiranganje ari rahe ku cicaro cha CPI icyo kibazo kikaba kiri ku rutonde. Ibijanye n'amatohoza n'ibizovamwo tuzobyamenyesha uko tugenda tumenya byinshi ku byabaye.
Munyarugera avugira M23 avuga ko haramutse habaye amatohoza yo baramatavya y'amavuta narijya kuva mu ntango z'indwiheze izo vyagirije bitanguye kunugwanugwa ico kintu uwo muhari utahengeshanije gusaba.
Ayo matohoza yigenga azadushiremo kugira ngo natwe tube duhahagaze tuhari tubereke ibyabo nabo babereke ibyacu ntabwo tubitenye rwose.
Ku mirwenga 40 yitabiriye ibiganiro vya Nairobi leta ya Kongo yemeza ko ibice birenga 90% yamaze guhagarika intambara y'agateganyo. Ivyo bikaba vyatumye impunzi zo hagati mu gihugu 100,000 zishikirwa n'imfashanyo mu gihe Kongo ibandanya kwagiriza u Rwanda gufasha abateza umutekano muke mu buseruko bwayo. Kuri uyu wa mbere ibiro by'umunyamabanga wa leta ya Amerika jejwe imigenderanire n'amakungu vyavuze ko Anthony Blinken yaganiriye na President Paul Kagame kuri ico kibazo hamwe no kumvugo z'amacakubiri zibasira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Blinken yavuze ko ubufasha bw'igihugu cyacyo cyose ku murwi witwaje ibirwanisho muri Kongo harimo ubufasha bw'u Rwanda kuri M23 butegerezwa guhagarara. Eloge uri kaneza, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge uri kaneza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba ubutegetsi bw'u Rwanda guhagarika gufasha abagwanyi ba M23. Ubushikiranganji bw'ububanyi n'amahanga ya Amerika butangaza ko ivyo umushikiranganji Anthony Blinken yabisavye Perezida Paul Kagame mu kiganiro bagiranye ku mugoroba ku murongo wa telefone ku munsi w'Imana. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Nkuko byemezwa na Ned Price, umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika, mu kiganiro cyabo, Bwana Blinken yabwiye Perezida Kagame yeruye ko inkunga yose ihabwa imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba guhagarara, harimo n'ubufasha bw'u Rwanda kuri M23. Inyeshyamba za M23, umutwe washinzwe nabo mu bwoko bw'abatutsi, zongeye kubura intwaro mu mpera za 2021. Leta ya Kinshasa ivuga kufashwa n'u Rwanda, ibyo leta ya Kigali hakana. Mu kiganiro cye na Perezida Kagame, nk'uko bitangazwa na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, Bwana Anthony Blinken yagaragaje impungenge atewe n'ingaruka imirwano irimo kugira ku Banyekongo b'abasivili barimo abishwe, abandi bagakomereka ndetse benshi bakavanwa mu byabo. Uyu mutegetsi yasabye ko ibihugu byombi, u Rwanda na Kongo, byubahiriza amasezerano yagezweho mu kwezi gushize ku buhuza bwa Angola. Inama yabereye muri Angola mu mpera z'ukwezi gushize yategetse ko M23 ihagarika imirwano ikanava mu bice yigaruriye muri aya mezi make ashize, ariko kugeza ubu ibyo ntibirubahirizwa. Bwana Blinken kandi yamaganye ukongera kwaduka kw'imbwirwaruhame zibiba urwango zibasira u Rwanda, yibutsa kuzirikana ingaruka zifatika z'ibibi byatewe na bene izo mvugo mu gihe cyahise, avuga kuri Jenoside yo mu 1994 yahitanye benshi mu bwoko bw'Abatutsi. Nyuma y'iminsi 5 y'agahenge imirwano ikoreshwa imbunda ziremereye ishyamiranyije inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo yongeye kubura mu cyumweru gishize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyo mirwano M23 ishinjwa kuba yarisha abasivili bagera kuri 50. Ibyo ariko izi nyeshyamba zarabihakanye, ahubwo zisaba ko hakorwa amaperereza adafite aho abogamiye ku byerekeranye n'impfu z'abo bantu. Ku kiganiro cya Perezida Kagame na Bwana Anthony Blinken abinyujije ku rubuga rwa Twitter, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vice Ntibiruta yatangaje ko bagize ikiganiro cyiza ariko habayemo kudahuza ku miterere y'ikibazo. Bwana Biruta yavuze ko umurongo utari wo kandi uyobye umuryango mpuzamahanga wafashe kuri iki kibazo ukomeza gutuma gifata indi ntera. Uyu mutegetsi yongeyeho ko M23 itagomba guhuzwa n'u Rwanda, ko atari ikibazo kigomba gukemurwa n'u Rwanda.
Tuve muri Kongo tuze mu Rwanda, aho leta y'ico gihugu ihamagarira abarimyi n'aborozi gukoresha ubuhinga bwa none mu mirimo yabo ya misi yose mu ntumbero yo kwirinda ubuhombe butegwa n'ihindagurika ry'ibihe. Asunta Kabuyi atubwira ibindi.
Inama yahuje izo nzego za leta n'abafatanyabikorwa bayo mu by'ubuhinzi yari yitabiriwe n'urubyiruko rwaturutse hirya no hino mu gihugu rusanzwe rukora ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Izi nzego zasishikarije urubyiruko kurushaho gukoresha ikoranabuhanga mu mirimo yabo y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwego rwo kwirinda itungurana rijya riterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda Gerardine Mukeshimana asobanura ko kugeza ubu hari ibigoranye mu ikoranabuhanga ryifashishwa mu buhinzi, ariko hari iry'Abanyarwanda benshi babona ritabagoye. Asanga ariko abahinzi batararyinjiramo neza.
Kugurisha inyongeramusaruro z'ubuhinzi, zaba imbuto, zaba amafumbire, yaba amakuru y'isoko.
Hari n'amakuru menshi cyane twoherereza nkariya yiteganyagihe, cyangwa se igiciro cy'ibishyimbo gihagaze gitya ku isoko riniri. Ni ibintu byinshi bikorerwa kuri telefone, ntabwo turagera aho twifuza. Biracyagaragara yuko kugira ngo ikiguzi cya telefone zibasha gukoreshwa kugira ngo amakuru yose ashoboka kiracyari hejuru, ariko no gukoresha telefone mu buryo bushaka amakuru bishobora kuba bitari ikintu gihari.
Bwana Muhinda Woto, umuyobozi wungirije mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buhinzi FAO, yumvikanisha ko gukoresha ikoranabuhanga mu buhinzi bikigora abaturage.
Ariko ikoranabuhanga ryinshi haba mu gihugu, hanze y'igihugu n'ahandi, abantu none bataramenye gukoresha, cyane cyane gushaka amasoko. Cyane cyane kuvuga uti ndahinga iki, kubera yuko umwaka utanze wange ufite isoko kandi ndahinga gutya, ndashyiramo ifumbire, ndashyiramo inyongeramusaruro nyinshi zingana gutya kugira ngo nzasarure umusaruro mwinshi kandi nkujyana hariya. Abenshi bize ubuhinzi cyangwa ubworozi, kera iri koranabuhanga tubona uyu munsi ritarabaho. Ni ngombwa rero ko uru rubyiruko turuhuza, tukaruhamagara, tukavugana nabo, ese ni iki kimubona gishobora gukemura ibibazo bimwe na bimwe bikigaragara mu buhinzi muri iki gihe.
Iyi nama cyane cyane yari yagenewe urubyiruko rukora mu buhinzi n'ubworozi rwaturutse hirya no hino mu gihugu. Kenshi usanga urwo rubyiruko rukorera ibigo bikora n'abaturage mu kubigisha uko ubuhinzi bwa kinyamwuga bukorwa, cyangwa se ari abandi bahisemo gukora ubuhinzi mu mirimo yabo ya buri munsi. Uru rubyiruko rwavuganye n'ijwi rya Amerika rwagaragaje ko kugeza ubikoranabuhanga rimaze kubateza imbere.
Niba turimo dutegura umurima, nshobora kuba nafotora amafoto narangiza nkagenda nyerekana ku mbuga nkoranyambaga kuko nkunda kuzikoresha cyane, ndetse n'umusaruro waba ugezemo hagati nabyo niko tubigenza, waba uneze nabyo tukagenda tubishyira ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo niba ari nk'abaguzi babikeneye babashe kuba babimenya.
Uburyo telefone nyikoresha ku rwego rw'ubuhinzi, kereka nko gushaka nk'imbuto twatera cyangwa gushaka ifumbire twakoresha, interineti ifasha kumenya uko icyo gihingwa gihingwa n'igihe cyerera n'ifumbire ishobora kuba nakoresha kugira ngo icyo gihingwa cyere.
Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda ivuga ko abahinzi barenga miliyoni imwe aribo bifashisha ikoranabuhanga mu mirimo yabo ya buri munsi, abandi bagihinga bakoresheje gakondo. Iyi mikorere ivuga ko itakigendanye n'igihe ikurira abahinzi mu gihombo. Aba ni bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bahombejwe no kubura imvura.
Twateye ubunyobwa na 33 y'ubunyobwa nako. Minga ibiro 15 by'ibishyimbo nako. Nta kintu namba gihari ibi bigori ubona. Twari twabihingiye rimwe. ubu nabyo tujyamo tukahira urabona ko ntakwera ntako
bishimbo nyine bitangiye kugwara ubusimba nyine no kuma bitewe n'izuba nyine ibintu byose byararumbye habi bijumba imigozi iri kuma habi ibigori nyine biri kuma nta kintu bari gutera mu butaka nyine ngo kiveyo nyine
turahangayitse kubera ko utekereza ko ibishyimbo kuva imbyumye kubera imvura bizurira
Mu mpera z'uyu mwaka turimo Leta y'u Rwanda yatangije umushinga w'amafaranga miliyari 300 ku nguzanyo yafashe muri banki y'isi azifashishwa mu guha abaturage nkunganire mu buhinzi kubona ifumbire bakoresheje ikoranabuhanga ndetse no gushakisha amasoko y'ibyo bejeje bifashishije iri koranabuhanga Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko aya mahirwe akoreshwa n'abahinzi mbarwa kuko bifashishije ikoranabuhanga mu buhinzi ririmo kubasha kuhira imyaka ririmo kubona amakuru ku buhinzi hifashishijwe telefone zigendanwa ririmo gushakisha ubundi buryo bwose babona amasoko y'ibyo bejeje usanga ari mbarwa iyi Minisiteri igaragaza ko aba bahinzi barenga miliyoni imwe muri miliyoni zishaka eshatu z'abanyarwanda bakora mu buhinzi Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Numusi numusi wa nyuma w'inkino za kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'isi yose y'umupira w'amaguru kiriko kibera mu gihugu cya Qatar mugenzi wacu Fidel Nyongabo turi kumwe ku murongo wa telefone atubwire uko ibintu byifashe Fidel Nyongabo uwo ducira ku mayange
yagongo uko warubivuze Oriane ni inkino za nyuma za kimwe cy'umunani zirangira uno munsi n'ikintu ruhejeje kurangira mu kanya bwari hagati ya Maroc na Espagne warangiye mu minota 90 ari ubusa ku Burundi bategerezwa kuja mu kiringo c'inyuma yawo c'iminota 30 urukino rubandanya kuba ari ubusa ku Burundi byategerejwe nk'uko bisanzwe kuca bada mu mapenalti mu kanya rero gatoyi Maroc yaje gutsinda amapenalti atatu ku busa bwa Espagne no kuvuga ko Maroc rero yunguruje muri kimwe cya kane aba irindiye mu rukino rukurikira nibaza n'ugomba mbaze
ego igikurikira ni he equipe zizokinana Maroc nande
oya niko ndavuga hari urundi rukino rukurikira muri umwanya nibwo uza kuba yatsinda azoca ahura na Maroc
ego
kimwe cyakane ubwo rukino rero mu kanya ruza guhuza Portugal n'u Swiss uzoba yatsinze hagati ya Portugal n'u Swiss nera azoca ahura na Maroc ku munsi wa gatandatu Inkino rero zimaze kumenyekana hasigaye ubwo rumwe rwa nyuma hagati ya Portugal na
Swiss
kugira zose zice zimenyekane zizoba ziri mu kimwe cya kane mu nkino zizoba kuwa gatanu Argentina izohura n'u Holland Brazil ihura na Croatia mbere kuwa gatandatu Ubwongereza buzohura n'u Bufaransa Maroc nayo ikazoba nk'uko ndabivuze kuko yashitse muri kimwe cya kane ikazohura n'uzoba yatsinze muri urukino ruza kuba mu kanya hagati ya Portugal n'u Swiss
Reka rero turindire abo bazokina rero Portugal n'u Swiss tumenye abo bazoca bakinana na Maroc mugenzi wacu Eddy Gwema nawe nyene turi kumwe atubwire uko byifashe Eddy
urakoze cyane Oriane itangishaka icyo nakubwira nuko ikipe ya Maroc imwe muri eshanu zari zihagarariye umugabane wa Afrika imaze kwandika amateka muri iki gikombe nyuma yuko ibonye tugiye kuzakina imikino ya kimwe cya kane itsinze ikipe y'igihangange ya Espagne umukino minota 90 yarangiye ari ubusa ku busa bongeraho indi 30 nayo irangira ari ubusa ku busa babona kwitabaza penalty ikipe ya Maroc ikaba itsinze eshatu hanyuma ikipe ya Espagne ikaba muri penalti zayo eshatu zose za mbere nta n'imwe yashoboye gutsindamo ibyo biha amahirwe ikipe ya Maroc kujya mu mikino ya kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi Oriane nakubwira ko ariyo kipe ya mbere yo ku mugabane wa Afurika igiye kujya muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi nyuma y'ikipe ya Ghana yaherukaga muri ico gice mu mwaka wa 2010 mu gikombe cy'isi cyari cyabere ku mugabane wa Afrika muri Afrika y'Epfo. Bibaza rero ibyishimo ari byinshi cyane ku mugabane wa Afrika, ku banyafrika bakunda umukino w'umupira maguru, kubona babonye ikipe ikipe igiye kubahagararira muri iki gikombe cy'isi muri kimwe cya kane. Ikipe ya Maroc rero ikaba itegereje kuzamenya iyo bazahangana hagati y'umukino uza gukurikiraho mu kanya uhuza ikipe ya Portugal n'ikipe y'Ubusuwisi. Hanyuma iramutse igize amahirwe icyo gihe iyi kipe ikazashobora no kugera kuri kimwe cya kabiri, umuntu ntiyabimenya. Ariko nk'uko nari mbivuze, aya ni amateka yanditswe n'iyi kipe yo majyaruguru ya Afurika.
Ni amateka koko. Tukibafise ku murongo Fidel Niyongabo, umukino ugiye kuzoza hagati ya Portugal n'Ubuswisi, wowe kuri wewe ubona bizoba bimeze gute? Urateganya ubona yuko arinde azotsinda muri abo babiri kuri wewe?
Nuko nayivuze ni mukanya, ni mukanya kari imbere. Nuno munsi niho inkino zose zo muri kimwe cy'umunani zizoba zirangiye, imigwi yunguruje muri kimwe cya kane kazoba imenyekanye. Hagati ya Portugal n'Ubuswisi nta uramenya neza ibihugu bikomeye, amaekipe akomeye. Portugal irakomeye, n'Ubuswisi bwarerekanye aho bugeze gushika ubu bwarahuye n'ibihugu bitari bike, burerekana ingufu zabwo. Ni ukurindira turabe urwo rukino uko ruzoba rumeze. Uko biri kose, Maroc irahesheje iteka Afurika, niyo ekipe yonyine yari isigaye iserukira Afurika muri iki gikombe cy'isi yose cyo muri Qatar.
Kuri wewe Edi, wowe ubona arinda zosinda hagati ya Portugal n'Ubuswisi?
Ikipe ya Portugal umuntu yavuga ko benshi barimo kuyiha amahirwe menshi, ariko ayo mahirwe barayahera ku bakinnyi b'ibihangange bakina muri iyo kipe. Umuntu yavuga nk'igihanganye Cristiano Ronaldo, hari abakinnyi ba Bruno Fernandes, abakinnyi bakina mu makipe akomeye ku mugabane wa Afurika, ndetse n'ikipe imaranye igihe igasa nk'aho imenyeranye cyane. Ikipe y'Ubusuwisi nayo iri mu makipe meza yitwara neza, yatunguye benshi igera muri kimwe cya 16. Ubwo rero nk'uko tubivuga muri siporo, cyane cyane nko muri iki gikombe cy'isi, ni igikombe cy'isi kimaze gutungura abantu benshi. Hari amakipe akomeje gutungurana nk'ikipe ya Maroc yatunguye abantu benshi ikomeza muri kimwe cya kane. Ni ugutegereza rero ifirimbi ya nyuma, ariko ibintu bishobora guhinduka umwanya wose. Ariko nanone nkaba wenda mugenzi wanjye Fidel yaza kubikomozaho, nibaza ko uru rugendo ikipe ya Maroc aha igeze irimo iranyura mu nzira umuntu yavuga ko zidakomeye cyane, ku buryo ishoboye Portugal ishoboye gukomeza cyangwa se n'Ubusuwisi, umuntu ntayashidikanya ko ikipe ya Maroc ishobora no gukuramo ayo makipe igakomeza kuri kimwe cya kabiri. Ariko mugenzi wanjye Fidel nawe wenda yagira icyo abivugaho.
Yego cyane Fidel, cyane cyane Maroc nk'uko tubyumva iriko irakina mu buryo budasanzwe, ubona ingufu zihagaze neza na neza kuri ikipe ya Maroc.
Ni ekipi ifite abakinnyi bakomeye, abakinnyi bakomeye bakina mu mashampiyona akomeye y'Iburaya. Ntitwokwibagira ko yakuyemo igihugu gikomeye cy'igihangange nk'Ububiligi kugira ngo igere aho igeze, ikaba ikuyemo n'igihugu cya Espanye. Igihugu cya Espanye igihugu gikomeye cyane, gifite amateka akomeye cyane mu mupira w'amaguru. Ni umwe mu migwi ikomakomeye ivuyemo idashitse muri kimwe cya kane. Kuba rero umugwi igihugu cya Maroc, umugwi nserukira igihugu wa Maroc ukuyemo amakipe akomakomeye nk'ayo, birayiha ingufu n'igishika cyo kubandanya muri kimwe cya kane uwazohura ari wese hagati y'Ubuswisi na Portugal. Nta bwoba bazoba bafise, nta wabaha benshi aratibaza ko bashobora gutsinda igihangange nka Espanye. Barabatsinze, birabaha icyo nita ingoga n'ukwiyumvamo ko bashobora iziri imbere zose nazo nyine bashobora guhangana nazo, ko atakibuza baronse n'umugisha bashobora gushika no muri kimwe cya kane. Kurindira reka turabe uza gutsinda muri iyo migwi azohura, umwe avuye muri iyo migwi iza gukina bazohura ku munsi wa gatandatu.
Reka turindire rero Espanye n'Ubuswisi, turabe uzovamwa azokinana na Maroc. Murakoze cyane rwose Edi Gwema na Fidel Niyongabo, mubandanye mudukurikiranira hafi iyi mikino yose.
Murakoze.
Aho ni aho ni naho rero tuheraheje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha tubibutse kubandanya kumviriza radijwe rya America mu biganiro byo kuri no saha mwari muri kumwe naho ya nitanga ishaka ndashimiye Julie na Frederic Nkundikije badufashije mu bwinga bw'ibyuma murakoze rero mugire akagoroba keza.